Iyi mwumva ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Niriwe neza nshuti mwese turi kumwe. Kuri mugoroba w'umunsi wa gatanu itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2017 muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Fidenio Ngabo hani Washington DC naje ndabaha ikaze mwese mu biganiro byacu.
Nta muntu wemereye kuza yaba turutse mu mahanga cyangwa ari uwahanga mu gihugu ngo azajye mu musigiti atazwi mu rwego rw'umuryango w'abayisilamu. Umuntu kuva mu mahanga akaza akinjira mu gihugu akajya gukusanya abaturage b'abanyagihugu akajya kubaha inkunga.
Uyo ni Sheikh Musa Sindayigaya umuvugizi w'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda avuga ku ngingo bafashe zo kwirinda amashyira mu mpuzamakungu atanga ifashanyo yitwaza gutanga inyigisho z'idini rya Kiislamu ariko bagatanga inyigisho z'iterabwoba. Ni mu kanya gato mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini.
Abategetsi ba Malawi barababajwe no gutana mu mitwe kuvugwa ko kwabaye hagati y'impunzi z'abahutu n'abatutsi zo mu Rwanda no mu Burundi mu ikambi y'impunzi ya Daleka iri hafi y'umurwa mukuru Lilongwe. Abahinga mu bijyanye n'iperereza ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafite amazinda ku makuru avuga ko umuyobozi mukuru wa Leta ya Kiislam Abu Bakar al-Baghdadi ashobora kuba yishwe mu gitero cy'indege z'ingwano cabaye mu kwezi guheze. Abasivile bane bapfuye abandi batari bake barakomereka igihe bisi yari itwaye ibatwaye yaseka no musuku wa gatanu bombe yari yatezwe ku ibarabara mu buraruko bwa Kenya.
Iyo ni inshamake y'amakuru avugwa hino hino ku isi. Reka mugenzi wacu yaduteguriye mu ido nido Fidele ayadushikirize. Fidele
urakoze Oriane. Abategetsi b'igihugu cya Malawi barababajwe no gutana mu mitwe kuvugwa ko kwabaye hagati y'impunzi z'abahutu n'abatutsi zo mu Burundi no mu Rwanda mu ikambi ya Daleka iri hafi y'umurwa mukuru wa Malawi Lilongwe batangaza kwize bitegezwa guhagarara. Harabaye gutana mu mitwe mu ndwi zirangiye hagati y'impunzi z'abahutu n'abatutsi bava mu Rwanda no mu Burundi ziri mu ikambi ya Daleka mu gice cya Dowa ku nkengero z'umurwa mukuru Lilongwe. Umushikiranganji rero w'intwara yo hagati muri Malawi Grace Chiumia tangaje nk'igihugu cyakiye izo mpunzi ko bababajwe n'iyo nyifataga batangaza ko bitegerezwa guhagarara. Ikinyamakuru cyo muri Malawi Nation cyasubiyemo ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu impunzi mu ikambi rya Daleka zivuga ko abahutu bari kubatera abatutsi muri iyo kambi. Ico kinyamakuru cyasubiyemo igipolisi kimenyesha ko cuguruye dosiye z'abantu babiri bishwe. Yamara umuvugizi w'igipolisi Richard Kaponda yari yamirije ayo makuru. Ikambi ya Daleka iri ku birometero 40 umuntu avuye ku murwa mukuru wa Malawi Lilongwe ikaba irimo impunzi zigera ku 2,209 ziva mu Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Ethiopia, Rwanda, Somalia na Sudani. Abategetsi b'ishyirahamwe ONU igita impunzi HCR muri Malawi baranse kugira icyo bavuze kuri uko gutana mitwe mu ikambi ya Daleka. Abahinga mu bijyanye n'iperereza ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika barafise amazinda ku makuru avuka ku muyobozi mukuru wa Leta ya Kiislamu Abu Bakar al-Baghdadi ashobora kuba yishwe mu gitero cy'indege z'ingwano cabaye mu kwezi guheze. Colonel Ryan Dillon umuvugizi w'inteko za Amerika ziriko zigira ibikorwa bya gisirikare kuri Leta ya Kiislamu avuga ko badashobora kwemeza amakuru yerekeye icywa rya Baghdadi muri iki gihe. Igisirikare cy'u Burusiya cyatangaje uno musi wa gatanu ku bitero by'indege z'ingwano zacu muri Siriya mu mpera z'ukwezi kwa gatanu vyahiga abasirikare bakuru ba Leta ya Kiislam bishobora kuba vyahitanye al-Baghdadi. Itangazo ry'ubushikiranganji bujejwe ukwibonamansi bw'u Burusiya rimenyesha ko ibitero by'indege z'ingwano z'u Burusiya vyabereye hafi y'umurwa mukuru wa Leta ya Kiislam Raqqa vyahitanye abari mu nama al-Baghdadi yarimwo. Abategetsi b'u Burusiya bavuga ko bishe abategetsi bakomeye cyane bo mu bya gisirikare batari bake ba Leta ya Kiislam hamwe n'abagwanya 300 bari babakingi. Mwandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino twabateguriye tuze mu karere ka Afrika aho abasivile bane bapfuye abandi batari bake barakomereka igihe bisi yari ibatwaye yaseka uno musi wa gatanu bombe yari yatezwe ku ibarabara mu buraruko by'igihugu cya Kenya. Ako karere kagaramiwe n'ibitero bigirwa n'abagwanyi b'umugwi Al-Shabab. Umutegetsi mukuru ajeje umutekano mu karere ko mu buraruko bushivuse ruko Mohamed Saleh yatangaje ko iryo barabara ryari ryaziririjwe gukoreshwa ku mvo z'umutekano. Umugwi Al-Shabab ntiwiyitiriye buno nyene ico gitero, yamara akarere ko mu buraruko bushivuse ruko bwa Kenya karabayemwo karaberamwe ibitero bitari bike vy'amabomba ategwa ku mabarabara umugwi Ashabab kenshi wiyitirira ibitero ngizo zahitanye abantu 30 mu ndwe zirangiye cyane cyane abapolisi n'abakozi b'amashirahamwe y'abagira neza korera mu gikambi nini cyane impunzi ya Dadaab. Inkino z'igikombe cy'imigwi serukira igihugu y'umupira w'amaguru yabaye iya mbere mu turere dutandukanye two ku isi ivamwo camakiba umwaka umwe imbere y'igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru mu gihugu kibaca giterekanije kwakira icyo gikombe zizotangura mu Burusiya ejo kuwa gatandatu. Ibihugu bizohiganwa muri icyo gikombe ni Ubudagi, Chili, Cameroon, Australia, Mexique, Nouvelle-Zélande, Portugal n'u Burusiya. Urukino rw'ukugurura icyo gikombe ruzobeje kuwa gatandatu hagati y'u Burusiya buzokwakira icyo gikombe na Nouvelle-Zélande. Mu nkino zizoba ku munsi w'Imana, Portugal izohura na Mexique mu gihe Cameroon izokina na Chili igikombe cy'imigwi serukira igihugu yabaye iya mbere mu turere dutandukanye two ku isi ivamwo kizorangira ku itariki zibiri z'ukwezi kw'indwi k'uyu mwaka. Tubandanye amakuru yacu tuyabandanize mu karere ka Afrika. Abasivile babiri bishwe ejo kuwa kane ku muhinga mu gitero cya bombe cy'umwiyahuzi cyabereye mu buraruko bw'igihugu cya Cameroon. Ako karere gakunda kuberamo ibitero by'umugwi w'iterabwoba wo mu gihugu cya Nigeria, Boko Haram. Izo zatangajwe n'inzego zishinzwe umutekano za Nigeria. Umwiyahuzi yarafise bombe yinjiye ahitwa Limani ku rubibe na Nigeria, aho yiturikije inyuma y'ishure ryo muri ico gisagara. Abasivile babiri n'uwo mwiyahuzi barahasize ubuzima. Uraruko bwa Cameroon bumaze indwi zitari nke bugeramiwe n'ibitero vya Boko Haram vyasubiye kwiyadukiza muri ako karere inyuma y'agahengwe kagereranye kari kamaze amezi atari make. Ikinyamakuru kitavuga rumwe na leta y'igihugu ca Gabon, Les Echos du Nord, caraziririjwe ku munsi wa kane gusohoka mu kiringo cy'amezi abiri kubera cagirizwa gutukana. Umuyobozi w'imfata kibanza jejwe gusohora icyo kinyamakuru, Raisa Oyaseko, atangaza ko batigeze bamenya ivyafatiwe ko mu ngingo yo kuziririza ikinyamakuru cyabo gusohoka. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rugenga itangazamakuru muri Gabon, Godel Inanga Yendeika, yamenyesheje ku muhinganmo wo ku munsi wa kane kuri televiziyo y'igihugu ingingo yo kuziririza ikinyamakuru Les Echos du Nord gusohoka. Impamvu yatanzwe ngo nuko icyo kinyamakuru catutse umukuru w'igihugu ari Bongo n'umushikiranganji wa mbere Isoze Ngode.
Mwese muduteze amatwi muri kumwumviza radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2. Mu Rwanda naho tuvugira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose 88 n'ibice 3 FM i Kigali. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email ni radio@gmail.com. Na Facebook na Twitter ni hoturi, adresi yacu ni radio yacu VOA. Kuri internet kandi site yacu ni www.radioyacuvoa.com. Ubonaho n'umwanya w'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini, tuyahere mu Rwanda. Umuryango w'abayisilamu mu Rwanda uvuga ko ahagurukiye amashirahamwe mpuzamakungu yitwaza gutanga imfashanyo ariko agatanga inyigisho zirimwo iterabwoba. Mu kiganiro bahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatanu, umuryango w'abayisilamu mu Rwanda uvuga ko washizeho ingingo zigamije gukumira abakwiza ibikorwa bitari ku murongo w'idini rya Isilamu mu Rwanda. Inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Ibi byemezo bifashwe nyuma y'uko mu muryango w'abisilamu mu Rwanda hagiye humvikanamo bamwe mu bayoboke bawo bakurikiranyweho gukora ibikorwa by'iterabwoba, ndetse ubu abarenga 40 biganjemo abakiri bato bari gukurikiranwa mu nkiko. Mu byemezo byafashwe ahari n'ibishingiye mu gukurikirana abantu baza bakora imirimo inyuranye mu idini ya kisilamu, ubu basabwa kubanza guca mu buyobozi. Sheikh Musa Sindayigaya, umuvugizi w'uyu muryango, avuga bimwe mu bigomba kwitonderwa.
Nta muntu wemereye kuza yaba aturutse mu mahanga mahanga cyangwa ari uwahangaha mu gihugu ngo azajye mu musigiti cyangwa akusanya abantu ababwira ibya Islam atazwi n'urwego rw'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda. Umuntu kuva mu mahanga akaza akinjira mu gihugu akajya gukusanya abaturage b'abanyagihugu akajya kubaha inkunga ntaho byanyuze ngo abantu bamenye ninde ese uwo muntu ni muntu ki ashobora no kuza atari umuntu mwiza ntabwo wabimenya. Ikindi hari gukurikirana abana b'abayisilamu bajya kwiga hanze aho ajya kwiga agiyeyo tukamenya ngo ese ishuri agiye kwiga rifite ubuziranenge buhe.
Ibyemezo byafashwe n'umuryango w'Abayisilamu RMC ntibigarukira gusa ku mfashanyo zikomeye nk'ubwubatsi bw'imisigiti amashuri ahubwo bigaruka no ku mitangire y'ibiryo bihabwa abakene mu kwezi gutagatifu kwa Ramadhan. Umuryango w'Abayisilamu wavuze ko nta muntu cyangwa umuryango wemerewe gutanga inkunga y'ibiribwa ku bakene atabinyujije ku buyobozi buhagarariye Abayisilamu mu gihugu. Shehe Mbarushimana Suleimani ni umujyanama w'umuyobozi mukuru w'idini ya Kisilamu mu Rwanda.
Ubuyobozi bwahaye iyo nshingano abayimamu igihe hari umufatanyabikorwa uvuze ati ndashaka gutanga ifunguro kugira ngo nsangire n'abandi Abayisilamu, noneho agahabwa inshingano igahabwa imamu ko amurikira iryo funguro akarikiriza aho rigenewe nk'umuyobozi akakurikirana ko ryakiriwe neza kandi ryatangiwe neza. Ubundi rero ntabwo ariko mbere byari bimeze n'amafunguro yagiye atangirwa akora amafunguro atubutse afite agaciro.
Guhagurukira kugenzura ibibera mu idini ya Kisilamu byanageze no ku bakora umutambagiro mutagatifu mu minsi ibiri ishize humvikanye umwe mu miryango ufayiko wajya kujyana abayisilamu mu mutambagiro mutagatifu bafasha kubashakira uruhushya rw'inzira amacumbi. Ibi nabyo bigiye kujya bikorerwa mu maboko y'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda. Sheikh Sindayigaya
byumvikanaga yuko habagamo kugongana RMC icomplaining ivuga ko izi nshingano za hija atari za kampani y'ubucuruzi kuko ni nkingi y'idini, hanyuma uriya nawe akavuga ati ngiye ngomba gushora mu byo nshatse byose. Ubwo urumva yuko byanga bikunda niho hatumaga wa mwuka mubi, ndetse n'abagendaga hari igihe bagendaga ugasanga kugenda impara kubiri ubwabyo ugasanga bidatanga ishusho nziza. Hari abantu baturutse mu gihugu kimwe bakagiye bafite idarapo rimwe baturutse mu gihugu kimwe, iyo bageraga hariya nanone mu buryo bwo kubona serivisi abantu babona serivisi mu buryo butandukanye bitewe n'uburyo baje, ibyo byose byatumaga hari ikibazo kibamo hagati yabo.
Nta bisobanuro byatanzwe niba uyu muryango waragaragaweho ibikorwa bibi, gusa abayobozi b'abasilamu mu Rwanda bumvikanishije ko nta muntu n'umwe uzongera kwitwaza idini ngo akore ibikorwa bitazwi n'ubuyobozi bw'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Shuti z'Ijwi rya Amerika, urete kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Amashyirahamwe yigenga mu karere ka Afrika buseruko yanse kuzokwitaba inama yatumiwemo izobera Bujumbura mu Burundi mu ndwiza. Amashyirahamwe yabwiye umunyamabanga mukuru wako karere yayatumiye ko batinye ko hari uwo hava yicwa kubera umutekano muke. Umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru ari Arusha, Niyonkuru adufitiye.
Inama runani rw'amashyirahamwe yigenga yo mu bihugu bitanu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko yansa kuzokwitaba n'izoba mu ndwiza kuva itariki 22 gushika 23 z'uku kwezi kwa gatandatu. Iyo nama izohuza amashyirahamwe yigenga, imigwi y'ugwaruka, imihari y'abakenyezi, abikorera utwabo, abajeje intwaro mu ntara n'ibindi bisata bitandukanye bifite aho bihurira n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Ubwo runani rw'amashyirahamwe yigenga rwarungikiye urwandiko umunyamabanga mukuru w'uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko rumumenyesha ko rutashimye kwitaba ibyo biganiro bizomara iminsi ibiri. Mumva nyamukuru yatumye abo badahanira inyungu za politike badashima kuje Bujumbura harimo ko batenyera umutekano wabo. Umufasoni Marie Makire Ingabire atwara ugoronani mu karere kose yabwiye Ijwi rya Amerika ko batifuza ko ari uwabo yohava ahasiga ubuzima.
Kandi twizeye umutekano bwose aho uko nyine bimeze ubu ngubu, nta mutekano na mukeya uri mu Burundi n'ubwo ubona abantu batabivuga cyane ariko twebwe dufite amakuru ahagije bari basabye kwinamika biri Burundi twebwe turemera ko impungenge zacu zifite ishingiro ariko sekretariya ya EAC ihitamo kutaziha agaciro ubwo rero natwe twasutse ngo ntabwo twumva twagerayo na gatoya
ubwo Runani ruvuga ko rubabajwe n'ingene bamwe mu baharanira gateka kazi na muntu bari mu rugo Runani mu Burundi baburabuzwa mu bikorwa byabo abandi bagafungwa abandi bakaba barataye zabo bagahunga ndetse abandi nabo bakaba tawuze nirengero ryabo ubwo Runani wamenyesheje ko arakajyo ko kwifatanya na bagenzi babo
nuko tutashimishijwe n'uburyo bagenzi bacu n'imiryango yabo bamwe yarabirukanye bava no mu gihugu igafungira amakonti yabo ihagarika ibikorwa byabo ubwo rero tugomba kwifatanya nabo kugira ngo tugaragaze ko natwe twababaye nk'uko nabo babaye
ayo mashyirahamwe adakira n'ibyicaro vya politike yatangaje kandi ko hamwe yoja muri iyo nama ko bari nko guha impigi abaho nyanga agateka kazi na muntu ni naho ubutwarwa Runani afatira mu kuvuga ko nibizovamwo bitabaraba
ubusanzwe niba nta gaciro izabifite kubera ko itegeko riteganya ko natwe tugomba kuba turimo nituba tutarimo izaba ari inama yateranye idakwije korumu inama rero ituzuje korumu n'ibyemezo byayo nta gaciro bigira
ubuyobozi bukuru bw'umuryango wa EAC bwemeye ko bwakiriye ubwo rwandiko bavuga ko atagisivya inama izoba mu mwaka uheze inyuma yaho uwari umushingamateka wa EAC aturuka mu Burundi umufasoni Afsa Mosi yiciwe Bujumbura inama nshingamateka y'uwo muryango yatoye ingingo ivuga ko atagikorwa na kimwe cy'uwo muryango kizosubira gutunganirizwa mu Burundi kiretse bigaragaye ko umutekano wagarutse naho biruko haramaze gutunganirizwayo inama zitari nke zikomeye zibuza akarere kose kandi ziteguwe n'akarere zimwe muri izo ni nk'iyerekeye igitoro yereka kuba kunduheze hamwe n'iyerekeye amagara y'abantu yabaye mu kwezi kwa gatatu uno mwaka Pierre Clavier ni inkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika
urakoze Pierre Clavier kuri iyo nkuru radio ijwi rya Amerika i Washington DC ku bijyanye na sport kuri iyi nkuru tubafitiye hano abana b'impunzi z'abanyekongo bari mu makambi ari mu Burundi bahimbaje umunsi mpuza makungu wahariwe umwana w'umunyafrika ikivugo cagira kiti abana bacu ni ngirakamaro uno munsi nejo abana baba mu makambi y'impunzi mu Burundi bavuga ko babayeho mu buzima bubi kuko bataronka ivyo bafungura bikwiye kandi ko ivyo bambara bitaboneka abakobwa bobo bagira ibibazo iyo bagiye mu mihango yabo kuko bataronka ivyo bakoresha umunsi mukuru bahimbarijwe mu ikambi irahitwa Kavumu muri komine n'intara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi n'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijuru ry'Amerika Fidel Antoine Sabimana
abo bana b'abakongomani ba mu ikambi ya Kavumu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi abatari bake barazimiranye n'abavyeyi mu bihe by'intambara zabaye muri Congo zigatuma bahunga igihugu abandi nabo basigaye ari impfubyi kuko abavyeyi babo baguye muri iyo ntambara amashyirahamwe atandukanye akora n'ishyirahamwe gita y'impunzi ku isi ya CER niyo afasha abo bana mu bifungurwa kuvugwa ndetse no kwiga Gakonge Idi ni umwana muri abo bana batagaranye n'abavyeyi arashima uburyo bafashwe
kubyangu kazi kama hivi niko mtoto naona haki yangu banayitimisha siwezi pata magumu nipata
kumenyereke ndashima kuko uburenganzira bwanje burubahirizwa kuko iyo ngize ibibazo ndabivuga amashyirahamwe anyitaho iyo ngwaye je nk'umwana nije batangura kuvura imbere y'abakuze ugeranije n'iyo nahunze mva muri Congo iyo habaye ibibazo hagati y'umwana n'umubyeyi ILC iraza ikabahuza
kama mzazi
mbona ko twebwe nk'abana
mtoto kunakuwa batu ba mu ILC banapasha shauri ya mtoto na mamake njo iyo mimi naona kwa tusi batoto tunatendewa
muronda arisha hari ivyo abona bikibura
cyakura ni kidogo
nje ni nge bizikwiye baduye biri umunani by'ubufu n'ikiro kimwe cy'ibiharage ngo tumaze ukwezi Ravani Gashindi nawe nyine arafite icyo avuga Mwishuri imeze neza ariko nta mwambaro w'ishuri bakiduha amakaye nayo baduhikaye zibiri gusa umwaka wose
bagaje amakaye dugu apanete amakaye so batupatia mbini
kaye mbini mwaka mzima
Masumbuko Jean umwe mu bavyeyi bafise abana mu ikambi amenyesha ko bijanye n'amashuri hakiri agahaze
masomo wanajaribu lakini tatizo somo moja nakutana watoto au wadogo watoto wanavuka 100 kusema mwalimu wafuatilie ni vigumu sana na probleme sexuelle
amashuri arahari ariko usanga ishuri ifite abana barenga ijana kikaba ikibazo kumwigisha yigisha abo bana hari gisata kimwe gusa cyigisha ibijanye n'umuga wo kwigisha cyari bikuye ko haza n'ibindi bisata cyigisha ubufundi nk'ubukanishi n'ibindi ivyo byo byiza kuruta
bigi kwa vizuri zaidi
abana babigeme bageze mu myaka yo kuja mu tinyanka bavuga ko bafise ibibazo bisangije abo twavuganye batubwiye ko iyo hageze ivyo bihe byo kuja mu tinyanka bagira ibibazo bikomeye kuko bataronse ivyankenerwa bita cotex bibafasha muri ivyo bihe bigatuma bakoresha ibipande by'impuzu canke ibitenge ivyo navyo batinya ko bishobora kubatera ingwara na cane cane iyo habuze agasabuni n'amazi meza iyo kubimesa bakavyanikira kugira ngo bongere babikoreshe kumusukurikira ico kibazo nyene bavuga ko kibatuma batinya kuja mu bantu bari muri bene ivyo bihe kuko baba bibaza ko bacafuza aho bicaye maze aba babona bakitwengera umutegetsi wo mushira mu gita y'impunzi ku isi ya CR mu Burundi yabwije ijya Amerika kuburyo bwahora bukoreshwa ku mpunzi z'abakongomani zahungiye mu Burundi bwagabanutse cyane ivyo navyo avuga ko bituruka kukunya impunzi ziguma ziyongera hijya no hino ku isi kubera intambara uburyo bugaca bunyanyagira hijya no hino mu bindi bihugu uwo mutegetsi yabandanije amenyesha ko ishyirahamwe hasi gihe cyose rironse uburyo riheza rigasununura imibereho y'abana na cyane cyane abatagira ababyeyi abatakaranye nabo cyane n'abagendana ubumuga mu cyankuzo Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
naho ku makuru yerekeye inkino mu karere k'ibyaga binini dukubitire mu Rwanda aho ku telefone turi kumwe n'umumenyesha makuru akurikirana inkino Jean-Claude Munyandinda Jean-Claude wiriwe
kuri neza Fidel
watubwira amakuru ategekanijwe ajanye n'inkino zitegekanijwe mu mpera zindwi ngaho mu Rwanda
urakoze Fidel nakubwira ko mubirebana n'imikino hari imikino inyuranye iteganyijwe mu mpera z'icyumweru kwahera mu mupira w'amaguru aho shampiyona yo mu cyiciro cya kabiri izaba ikomeza ndetse yegeye umusozo ubwo azaba akina imikino yo kwishyura ya kimwe cya kabiri kirangiza aho ikipe ya Miroplast izakira Rwamagana mu mukino ubanza na ikipe yari yanganyije ibitego bibiri kuri bibiri aho ikipe Muhanga nayo ikazakira ikipe Isonga mu mukino ubanza Isonga yari yatsinze aho ikipe Muhanga igitego kimwe ku busa mu kuba ko iyo mikino iteganyijwe ejo ku wa gatandatu ikindi twababwira ni uko hari imikino yitwa triathlon iyi mikino yadutse vuba mu Rwanda ntabwo yamenyerwa imikino ikomatanya koga gusiganwa ku magare ndetse no kwiruka ku maguru aho rero mu rwego rwo kwibuka abasportifu abantu bose bitabiraga imikino bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ishyirahamwe ry'uyu mukino wa triathlon mu Rwanda riyobowe na Mbaraga Ariki itubwira ko ejo kuwa gatandatu i Karongi hazabera iyo mikino nyine yo kwibuka mu rwego rwa triathlon aho abazarushanwa harimo abagabo ndetse n'abagore iyo mikino ikazaba nayo ku munsi w'ejo i Karongi mu ntara y'Iburengerazuba tugarutse ku maguru twavuga ko nanone igikombe cy'amahoro kizakinirwa imikino igeze muri kimwe cya kane kirangiza mu kibanza aho ku cyumweru hari imikino ibiri Marine FC izakira Espoir Police FC izakira Rayon Sports iyo mikino izaba ku cyumweru wa mbere hazaba imikino ibiri Amagaju yakira Ahe Kigali Bugesera yakira RFC ubwo ni imikino cya kane kirangiza Fidele mu kibanza
umugwi uzwi cyane w'umupira w'amaguru Kiyovu Sport uravuga ko wasubiye hasi ku rwego rwa division ya kabiri byagenze gute nikiye cyabitumye
niko bimeze Fidele nibyo koko shampiyona wenda sina nyari komuje ariko shampiyona y'ikishe cya mbere yarangije ku munsi w'ejo aho ikipe ebyiri zamenyekanye zigomba kumanuka mu cyiciro cya kabiri arizo Kiyovu Sport nk'uko wari bivuze ndetse n'ikipe ya Pepinieri FC ariko Pepinieri FC yari isanzwe izi ko byarangiye yamanutse bariho kurangiza umuhango Kiyovu Sport rero umukino wabaye ku munsi w'ejo umukino wa nyuma yahuye n'ikipe ya Rayon Sport amakipe azwi mu mateka y'umupira w'amaguru mu Rwanda Rayon Sport ntabwo yirereye izuba yasize ibitego bibiri kuri kimwe ishimangira ko Kiyovu imanutse bivuze ko uyu mwaka ikipe yagaragaje intege nkeya cyane abakurikirana iby'umupira w'amaguru cyane cyane aba hafi ikipe ya Kiyovu Sport bakavuga ko byinshi cyangwa se amakosa yabaye ntandaro ko cyo gusporo imanuka ari uburangare bw'abari bayihagarariye muri komite nyobozi. Ni ukuvuga ngo rero kuba yamanuka uruhare runini n'urw'abayobozi batashyizemo imbaraga zisabwa kugira ngo ikipe ifite ubunararibonye, ikipe irengeje imyaka 60 y'amavuko irisize igiciro cya kabiri ikajya gukina n'izisigaye zose mu giciro cya kabiri. Gusa abo bavuga ko bafite icyizere yuko umwaka utaha bashobora kwiyandayanda bakabagaruka mu giciro cya mbere.
Naho tupfuye ngaha mu karere tukavuga bwa ku byerekeye umupira w'amaguru, turazi ko abantu bagukurikirana cyane muri Afurika. Ejo hazotangura igikombe cy'imigwi nserukira gihugu yabaye iya mbere mu turere dutandukanye ivamwo ku isi, kizobera mu Burusiya. Ni igikombe cya makiba umwaka umwe imbere yuko igikombe cy'isi yose kiba. Mu rukino rw'ukugura ejo Burusiya bukazokina na Nouvelle-Zélande. Ubona ngaho mu Rwanda abakunze umupira w'amaguru bavyiteguriye gute?
Nibyo kuko Fidele irushanwa rya Confederation rihuza amakipe y'ibihugu yatwaye ibikombe ku migabane yayo n'imikino ikurikiranwa cyane, cyane cyane ko ibinategura igikombe cy'isi cyo kizakurikiraho umwaka uzaba uje. Aha rero mu Rwanda nabo baragerageza kwitegura gukurikirana imikino, cyane cyane banavuga bati reka turi kwikira izagenda, reka turi kwihanganira itukurana, ariko cyane cyane banavuga bati ikipe duhagarariye Cameroon reka turebe ingufu z'umupira wo muri Afurika aho zigeze. Bivuze ngo ishusho y'umupira wa Afurika izagaragazwa n'ikipe ya Cameroon izaba yitwaye, ariko tutibagiwe ko izahanganye n'amakipe akomeye arimo n'Ubudage. Dufite nakubwira yuko abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda bategereje n'igishyika cyinshi imikino ikipe yabo ya Cameroon izaserukamo. Gusa abenshi b'umuganiriye begereye usanga nta cyizere cyangwa se nta mahirwe baha ikipe ya Cameroon. Isi genda kushaka gutungura neza bavuga ko ishobora kuzatsindwa ndetse iganatsindwa byinshi mu kimwe n'imwe.
Urakoze, yaramumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika akurikirana ivyerekeye inkino Jean Claude Munyandinda. Urakoze.
Radio y'Amerika isamirana iri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho reka tubashikirize incamake y'amakuru avugwa murantunga, incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwashikije mu mugenzi wacu Fidel.
Urakoze Oriana, tubabwiye ko abategetsi b'igihugu cya Malawi bababajwe no gutana mu mitwe kuvugwa ko kwabaye hagati y'impunzi z'abahutu n'abatutsi zo mu Rwanda no mu Burundi. Ikambi y'impunzi ya Zaleka iri hafi y'umurwa mukuru Lilongwe bakaba batangaza ko ibyo bategerezwa guhagarara. Habaye gutana mu mitwe mu ndwi zirangiye hagati y'impunzi z'abahutu n'abatutsi bava mu Burundi no mu Rwanda ziri mu ikambi ya Zaleka mu gice cya Dowa, aho ni ku nkengera z'umurwa mukuru wa Malawi Lilongwe. Twabwiye ko abahinga mu bijyanye n'iperereza ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafite amazinda ku makuru avuga ko umuyobozi mukuru wa Leta ya Kiislamu Abu Bakar al-Baghdadi ashobora kuba yishwe mu gitero cy'indege z'ingwano cyabaye mu kwezi guheze. Colonel Ryan Dillon, umuvugizi w'inteko za Amerika ziriko zigira ibikorwa bya gisirikare kuri Leta ya Kiislamu, avuga ko badashobora kwemeza amakuru yerekeye icyuwa rya al-Baghdadi muri iki gihe. Igisirikare cy'u Burusiya cyatangaje ku munsi wa gatanu, ni ukuvuga uno munsi, ko ibitero by'indege z'ingwano zacu muri Siriya mu mpera z'ukwezi kwa gatanu byahiga abasirikare bakuru ba Leta ya Kiislamu bishobora kuba byarahitanye al-Baghdadi.
Radio y'Ijwi ry'Amerika isamirana n'i Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda, aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha. Ndashimiye Peter Handley na Fasil badufashije mu buhinga bw'ivyuma. Turifurize weekend nziza, tubaha kano karirimbo ka Farias kitwa Ndakumisinze, Big Fizzo. Mugire weekend nziza.
Mabiri mukunyica ni musange byose gira ko cyari cyo gira ko gifite kagafoto hari naho wishyikanye joro nta